VOA. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Miriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa 5 itariki 29 y'ukwezi kwa mbere umwaka 2016. Muri kumwe na Frederic Mundikije
na Oriane Tangishaka, nanjye ndabaramukije. Reka duhere ku makuru avugwa ku Burundi mu ncamake. Mu Burundi je ku munsi wa 4 bari mu bikorwa by'umutekano, abapolisi barafasha abantu 17. Muri abo hakaba harimo abamenyesha makuru b'abanyamahanga babiri b'ikinyamakuru Le Monde cyo mu Bufaransa. Turi kumwe na mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza, tubwire idonido ry'uko byagenze. Eloge, uratwumva?
Ego, ndakumva Oriane.
Eloge, mutubwire abamenyesha makuru bafatiwe hehe, byagenze gute?
Amenyesha makuru bafatiwe muri quartier ya Nyakabiga ya gatatu, uyu ni zone ya Nyakabiga hagati mu gisagara cya Bujumbura. Amazina yabo ni Jean-Philippe Remy, afite umupfasoni w'umurundi kazi mugaba mu gihugu cy'u Faransa, akaba ari umwanditsi umenyesha makuru. Uwundi yitwa Phil Moore Edwards, akaba ava mu gihugu cy'u Bwongereza. Bose uko ari babiri rero bafatiwe mu Nyakabiga. Uwo Phil Moore, igipolisi kivuga yuko ngo yari ahantu hari kuhagirirwa inama n'abantu, igipolisi cyemeza ko bari bafite ngo inkoho mbere, bane muri bo ngo barafashwe bakaba bafatanye inkoho zibiza mu bwoko bwa pistole. Uwo Jean-Philippe nawe Remy w'umwanditsi, igipolisi kivuga yuko ngo yashyiriye aza mu mushuhira hahize iminota itatu, kikavuga yuko kidatahura ingene boca bahahurira. Kandi igipolisi cyabiza cyane cyane umwongereza yuko abonye abajejwe umutekano ngo yaciye ahunga. Mu gipolisi bagira bati ntahaburirwe kuja mu gihe afise ibipapuro bimuranga kandi yahawe uburenganzira na Leta, kandi ivyo bipapuro baremeza yuko ari bizima abifise, mugabo ngo ntatahure igituma yahunze n'ingene yashitse aho hantu mu Nyakabiga. Ubu rero baraye mu biro by'iperereza niho baraye. Mu gatondo bashoboye kubonana n'userukira Bufaransa i Bujumbura hamwe n'abandi bakorera mu buserukizi bw'Ubwongereza i Bujumbura. Ubu muri amaganda babwira turi imbere y'ibiro by'umushikirizamanza ahegeye kurindiriza, turindiriye ingingo bari busomerwe iza gufatwa n'umushikirizamanza ko barekurwa cyangwa bakabwira ikindi bari bukore.
Ahego, none abo baserukiriye Ubufaransa babonanye nabo hari icyo bashikirije kuri uko gufata kwabo bagabo babiri?
Ntacyo bashikirije, ariko umushikiranganji w'imigenderanire y'Ubufaransa n'andi makunguro Rasabius hamwe n'ikinyamakuru Monde abamenyeshamakuru bakorera basabye ko abamenyeshamakuru babo borekurwa kuko ngo nta cyaha bakoze, bari kubakora umwuga wabo. Nsubira inyuma gato, uwo Phil Moore yagirizwa ko yari kumwe n'abantu bari kwategura inama y'ibiganisho. Amakuru yatubwiye asohotse ngaha, kandi yanabwiye userukira Ubufaransa mu Burundi igihe yaje kumuramutsa nkuko babitubwiye, ni uko bari ku ibarabara ariko afata amafoto atari kumwe n'abo bantu uwo byo yagirizwa arabihakana.
Urakoze cyane Eloge Willy Kaneza, udukurikiranira hafi iyo nkuru ze kwiduha idonido yayo mu kanya kari imbere. Andi nawe ishyirahamwe riharanira agateka kazi na muntu Amnesty International rimenyesha ko amasanamu ya satelite n'abantu bavyiboneye bemeza ko mu Burundi hoba hari ibinogo vyahambwemwe abantu ku bwinshi, inyuma yaho inzego z'umutekano zitanye mu mitwe n'abitwaje ibigwanisho i Bujumbura. Umuyobozi wa Amnesty International muri Afrika y'ubuseruko Modini Wanyeki yamenyesheje ko ejo kuwa kane ayo masanamu ariko imenyamenya ko abategetsi b'u Burundi bagerageje guhisha ubwicanyi bwakozwe n'inzego z'umutekano kugira ukuri ntikumenyekane. Amnesty International imenyesha ko igipolisi n'inzego z'umutekano zisha abantu ku itariki 11 z'ukwezi kwa 12 inyuma y'ibitero by'abitwaje ibigwanisho byakozwe ku makambi atatu ya gisirikare ku mugwa mukuru wa Bujumbura. Ariko tugarukise kuri iyo nkuru y'abamenyesha makuru bafashwe ejo. Periello kuri ku kirubuga rwa Twitter yavuze ati yavuze ko hagaritswe umutima nabo bamenyesha makuru, akavuga ati isikwiye kwibaza impamvu Leta y'u Burundi yiyemeje guhagarika itangazamakuru ryigenga. Willy Nyamitwe avugira umukuru w'igihugu akavuga ati atahubwo isi yo kwibaza impamvu abamenyesha makuru bafashwe n'abagizi ba nabi.
Unaho ni chaje cyo kubashikiriza ikiganiro giha ijambo wa nyonyi radio ijwi rya Amerika muri sanga mugiye gushikizwa na Frederic Nkundikije umurwi w'igihugu jejwe gutunganya ibiganiro hagati y'abarundi umaze igihe kitari gito umviriza ibyifuzo by'abarundi mu ntumbero yo gukosora utunenge hamwe ingorane zamazaduka mu Burundi igihe cyose hatunganijwe amatora gushika ubu uyu murwi umaze gutunganya ibiganiro mu ntara zitanu z'u Burundi ejo ku munsi wa kane umukuru uyo murwi Musenyeri Justin Nzoyisaba yarahaye ikiganiro amenyesha makuru mu Burundi araheza aragaruka kuri bimwe mu bisabwa n'abanyagihugu uyo murwi w'igihugu ujejwe ibiganiro hagati y'abarundi Sendei umenyesha kwica abarundi basaba hanini aruko ibwirizwa bashingiro by'u Burundi ryosubirwamwo rikandikwa ku buryo ridatera impari urisomye wese karitahura na cyane cyane kubijanye n'ibiringo by'umukuru w'igihugu mu bindi bintu abarundi ngo basaba harimo kwiyamiriza inteko mpuzamakungu za Afrika hamwe no kwiyamiriza amakuru d'etat uyu munsi rero twatumiye abashingantahe batatu bakomeye ariko umushingantahe wa mbere afite akanya gato tuhava tuvugana n'umushingantahe ni Musenyeri Justin Nzoyisaba kugira ngo ducire ku mayange ibintu nyamukuru abarundi bahurira mu biganiro bimaze gutunganywa mu ntara zitanu z'u Burundi bavuga mwiriwe neza Musenyeri Justin Nzoyisaba
mwiriwe
imbere yuko tuja ku kibazo cya mbere tunashaka tubamenyeshe kandi ko mukanya tuza kuvugana n'abashingantahe turi kumwe kandi turi kumwe na Chauvino Mugwengezo akaba ari umuvugizi w'umuhari Senared umuhari uharanira demokrasi eka no kubahiriza amasezerano y'Arusha turi kumwe kandi na Felix Kugayo akaba ari umunywanyi w'umugambwe uri ku butegetsi nawe nyene ari uruseri mu gihugu cy'Ububiligi Musenyeri Justin Nzoyisaba nashaka mutubwire majambo make cyane rwose muramaze gutunganya ibiganiro mu ntara nka zitanu mutubwire neza icaba nyagi wahurira ko bwa mbere na mbere abanyagihugu bose bava mu migambwe itandukanye ka mu ntara zitandukanye no mu bwoko butandukanye
yego abantu bose baba batumiwe tuba twatumiye abantu batari bake tuba twatumiye abanyamisambwe tuba twatumiye abanyamadini cyangwa amashengero tuba twatumiye bamwe bita sosiyete sivile zidaharanira ibyiciro bya politiki tuba twatumiye intwaro tuba twatumiye imigwi ifite ingorane bamwe bita groupe vulnerable tuba twatumiye abatwa imigwi y'urwaruka imigwi y'abakenyezi tuba twatumiye abasirikare n'abapolisi tuba twatumiye abajeje ibikorwa bitandukanye mu ntara tuba twatumiye abakuwe mu basubije mu byabo bamwe bita bademobilize n'abakukurutse baratrete tuba twatumiye amashyirahamwe y'iterambere hanyuma tuba twatumiye n'abandi bita abanyapolitiki mugabo badafite imigambwe bita interpolitiki
abo bantu bose iyo mirwi yose Musenyeri ihurira ku kibazo kimwe cashiki mwashikirije igihe mwahaye ikiganiro amenyesha makuru kivuga ko eka ibwirizwa shingiro ry'u Burundi rikwiye guhindurwa
oya nago nariko ndavuga abo twatumiye ariko ikibazo tubaza ni mbega ni mutanga umuti kugira ngo habe mu Burundi demokarasi irama kuko twabonye ko kuva 1961 kugeza uyu munsi hama hari indyane igihe habaye amatora nari ko ndavuga rero abo dutumira abo twatumiye ariko abo bari mu gwi cyane baba batumiye nk'uyu munsi tuvuye mu maprovense atatu Cibitoke Bubanza na Bujumbura Rirare niyongeye kuri ya maprovense atanu cyane mu ntara zitanu rero nagomba nce ku mayange ibyo mbona bakunda kugaruka ko cyane usanga mwoba mubinyemereye
yego
barakunda kuvuga cyane barashikiriza cyane nk'uko mwamaze kuvuga mu makuru yuko ibyirizwa shingiro byo hiyanyugwa birimo amahinyu kuko ari naryo ryateye impari kuko abantu bamwe basoma gutya abandi bagasoma gutya rero bavuga bati nirihinyanyugwe ku buryo
ata murundi yogogwa no kuyasoma ibyizwa shingiro abisomye abyumve abitahure atarize kurondera abantu bagusobanurira hanyuma kandi muri ibyo byizwa shingiro harimo ayandi mahinyu nk'abato bavuga bati twebwe ntiturimwo baravuga ibya 40% by'abatutsi baravuga ibya 60% by'abahutu ariko twebwe batwa nta na kimwe tubonekamwo muri ibyo byizwa shingiro mbega twe ntiturabarundi ati rero muri icyo gihe duhinyanyirwa n'ibindi bavuga byohinyanirwa muri ibyo byizwa shingiro icyo ni kimwe mu byo bavuga hanyuma ikindi bavuga ni mwabivuze na mwebwe ibyerekeye
barasaba ko intwaro z'amakudeta ika
amakudeta murakoze cyane amakudeta baravuga bati nta makudeta nta ntwaro z'imisumiranye dushaka kuzosubira kubona kuzosubira kumva mbere ahubwo habe guhana bo bose bagiye baragira bazana intwaro z'imisumiranyo basumiranya atabo bose bakwiye guhanwa mbere baragerana kure bakavuga bati abo bakuru b'ibihugu bari muri mu nama nkenguzamateka batatowe ati bikwiye guhagarikwa bivuye mu ibwirizwa shingiro yuko ata mukuru w'igihugu azoja mu nama nkenguzamateka atatowe ati hazojayo batowe gusa hanyuma rero urumva ko navuze ko icyo guhana barashimikira cyane ku guhana ati wa mugi severe uhane nako uje mu bikorwa utangwe gukora kugira ngo habe guhana hanyuma rero baravuga n'ibindi bitari bike ingene bakwiye kwigisha abanyapolitike ko bokwigishwa kuko biraboneka yuko abanyapolitike menga bapfa kujya mu migambo gusa menga bazi ngo ntibukiriro buri ariko bokora n'ubundi buzi ati nibigishwe rero bamenye ibyo bakora babonye bidakeneye ko bajya mu migambwe babireke ati kandi ego
imbere y'uko ndabarekura ndazi ko mufise iyo fatiriye nashaka ndababaze mu banyagihugu muri ko murahura muri izo ntara zose zimaze gushika 8 muri iki gihe ntabasaba ko ibyo biganiro byoshikira n'abandi barundi bari hanze n'abari mu yindi mirwi
hariho ababivuga yuko muzoshikira iyindi mirwi iri hanze hari n'abo hanze n'abanyine badutelefona ati mbega muzodushikira ryari mu by'ukuri birateguwe ko tuzobashikira ariko kubera n'uburyo nabwo nyine tuza turaburonka buhoro buhoro ntitwoca tuvuga ngo ni kuwa kangahe cyangwa ni mu kwezi kunaka ariko n'ibihangane tuzobashikira
ndabashimiye Musenyeri Justin Nzoyisaba ndabashimiye ku kanya mwatoye ndatse ko mwari mufite amabanga abarindiriye akomeye cyane rwose murakoze cyane ubu naho turi kumwe n'abashinga ntahe babiri nk'uko twabibabwiye turi kumwe na Chauvino mu Gwingizo akaba ari umuvugizi w'umuhari Senarede turi kumwe kandi n'umushinga ntahe Felix Bugayo akaba ari umunywanyi w'umugambwe uri ku butetsi abashinga ntahe mwese nashaka kumbwira icyo muvuze ku bintu biri ko birasabwa n'abarundi baje mu biganiro Musenyeri Justin Nzoyisaba yatubwiye ibintu bitari bike abarundi bipfuza muri iki gihe kugira ngo eka demokrasi itsimba tare mu Burundi nashaka ntangure kuri mwebwe mushya ntahe Chauvino ku bisabwa n'abarundi bivuga ko ibwirizwa shingiro rikwiye guhinduka kugira ngo hamwe abantu barisigura ukuntu ko biri gutandukanye biveho mwebwe mu bivuga ku iki
murakoze cyane mushya ntahe Federico murakoze namwe barundi muri Burundi kanetse no mu mahanga kuba mwodutega ugutwi jewe rero nashaka mbere ku kintu cuko yashikirije iyo migwi yashikirije yose tudahendana n'imigwi dusanzwe tuzi n'imigwi isanzwe iri mu kwaha kwa Peter Nkurunziza mbega uja gushiramwo nitije muri uyu mugwi ugashyiramwo nk'umure n'uwundi wahitanye Chanke Leonce umushyira mu bantu 300 umva nibyo bafise ashikiriza biza kugira uburemere nyabaki umva ibyo baba bashikiriza
mushe ntahe shovino
igihagararo nyabaki
muri ko mutubwira ko
mushe ntahe shovino nicyo gituma twebwe kugacu izo biganiro n'ibiganiro byateguwe na Peter Nkurunziza arazi nyine yashizeho uwo mugwi uwo nyakubaha Musenyeri ntakabiki umugabo niyabandanya yerekana ko akorera
ubutegetsi Chevino muri ko mutubwira ko mu ntara zirenga 8 Chevino abantu bo mu mugarambwe itavuga n'umwe na leta ari bake gushika
ijanire ugihera ngaho nyene mushiga na Federico kama iyo migwi nkuko nari ndabikubwira ni migwi ubona ko mu bice 90% n'icyenda ahubwo yegamye umukuru w'igihugu aha ntacambona yuko kubera yamye afise intumbero yuko ahinyanyura ahindura ibiza shingiro ntacambona iyo byazananye ntacambona abo baca babicisha ko kugira ivyo vyiyumviro bitsinde ivyumviro igihugu cyacu cyo kubakirako niko rero ngira ndi n'ivyo shoboka ivyo bintu nta biganiro bashaka kwikorana kuko uvuga societe civile turaje societe civile abayigize mbese societe civile uno munsi iri hehe ni ya societe civile zo kubahuka kuduma kuri utoke kubitameze neza ni ya societe civile zo kubahuka gutuma kuduma kuri utoke kugateka kazira muntu ariko karahonyangwa ni yo societe civile mwumva ariko bashira imbere iyo yabo ijyanye n'igizwe na babeko ijyanye n'igizwe n'abandi
reka ndabibutse Chevino mushya na Chevino
eka atindi barota atari gushigikira umukuru w'igihugu mu manyanga arimwo mu makosa arimwo mu byaharimwo ari karagirira barundi n'igihugu cyacu cy'u Burundi
Chevino reka ishinga batera kamo muze buramba inshu itarenga umuntu umwe muzaba mukoze Chevino
n'igishobora kurenga nataruko twebwe tuba twagiye hamwe hanyuma tukaraba tuti mbega birakenewe erega mu bwiza shingiro hari ibintu byababereye intambami ujya ryungane rya mbere rivuga ati twisuza ko rwarusha amasezerano uno munsi niyo ngorane bafise bashaka rero bagakure ko kajya gace amabibandanize bubake igihugu cyacu bubake igihugu bwirashingiro bisuze bagipimiye ko kugira azorengane
iyo reka ndabibutse Mushana Chevino muce muraba isahanda bahaye ndababaje kibazo muze murampa nyishu itarenga umunota umwe muzo wamukoze ariko imbere yuko duhi ijambo na Felix kubwayo nashaka muravuze ikintu gihambaye Chevino muvuze ati abantu abarundi bari mu biganiro 99% kabavugira uyu mugambwe bavuga rumwe mugambwe uri ku butegetsi ivyo muvuze nivyo ivyo byavyemeza ko mugambwe ari ufite abanyagihugu benshi Chevino
yego benshi nabantu baza baratugwa ayo mashira hamwe abantu baza baratugwa muri iyo migambwe ya jando by'umutabazi muri iyo migambwe ya corona itwagwa n'ujya mu fasoni muri iyo migambwe wumva ko nkumbure FNL serukirwamwe ega sikuvuga ngo nicyo gitigiri cyerekana ko Peter Nkurunziza ashigikwe n'abarundi ka habanamba ahubwo ashigikiwe n'ibice 5 ngira kwijana nabantu rero kuko ari abantu agitorera hirya nino agacatamika ujya mu gwi urumva bateza kuza uko bangana
Mose na he Felix kubgayo namwe nashaka mugire ico muvuze kuri ico kibazo eka kuri izo bintu bisabwa n'abanyagihugu basaba ko ibwirizwa shingiro ryo hindurwa kubganye mwihweje impari zabaye kuri iyo bwirizwa shingiro murano ko ikuye guhindurwa
naje mba nje kuramutsa abanywanyi bariko baratwumviriza ko maduvugiye muti tuze turacagagura ngira ncagagure mu byukuri ibwirizwa shingiro ni kugira ngo byubahirize kandi byuzurize abanyagihugu ibwirizwa shingiro rero ni umufasha w'abanyagihugu kugira ngo bashobore kubana neza mu gihugu cyabo mu vyabo no mu iterambere mbere no mu karere baba basanzwe barimwo kuko hajya abarundi n'amakungu twese turi bamagiriranire mu gihe rero abanyagihugu bavuga bati mu ibwirizwa shingiro harimo ibintu bimwe tudategera twadukwiye gukenera ko byosubirwamo kugira ngo twese tubisome tubyumve atawinze kudusobanurira je ndumva ko abanyagihugu batarira busema ico kintu ndumva ko gikenewe kuko nubundi iryo bwirizwa byubahiriza abenegihugu b'abarundi hama ikintu nagira ngaruke rero kuri cyo mushinga ntaye mu kwengeza yaje kuvuga avuga ati 99% nabashyigikiye umukuru w'igihugu 99% kwijana n'abakundi igihugu cyabo suka ko arabashigikiye umukuru w'igihugu nuko bakunda igihugu cyabo cyo Burundi bashaka ku Burundi bwo bandanya kuba igihugu cy'amata n'ubuki kuko sinumva yuko iyo migwi yose yadondaguye ko bose boba arabanywanyi w'umugambi Sende DFTD n'abarundi gusaba kuri igihugu cyabo niko je ndabibona
murakoze cyane gose ndeka tubasomere n'ubutumwa buri ko burashikizwa n'abanywa nyuri radio ijwi rya Amerika bariko barakurikirana iki kiganiro Pascal Sabimana giza ati reka reka batamareka mbega mwumva ngo ni ibiganiro canke n'ukwidigadiga eka n'ukwidigadiga mwibaza ko ababijamwo bataba bazwi murabaza neza ingene byagenze ino ibubanza aho ababijamwo atavuze ingene baronse ubutumire bakemera kubarihira n'amatike mbega nivyahera umutekano uzocugaruka mushya ntahe Kemi Gasore nawe ati birakwiye ko abarundi bicara bakayaga kuko kwisamburira ko igihugu cabo ntaho bizobashikana kuko niba ibwirizwa shingiro ritanditse neza ngo rihuzwe n'amasezerano yarusha vya genda gute vya biya bizoyanzara abarundi basubiye hamwe cyane cyane kurenza aho bavuye kandi koko niba ibwirizwa shingiro byandika bindi mbona bitasomeka neza cyane cyane kurenga aho bavuye kandi koko niba ibwiriza shingiro nta ritandukanye n'amasezerano yarusha akaba ari byo biteje indyane kugeza ubu birakwiye ko hoba andi masezerano leta ikemera kuganira n'umwanzi na hamwe n'abayigwanya turashimiye abanywanyi wacu ariko aratwandikira ariko turafise kandi nabandi bari kwakurikirana ikiganiro duhaye animero yabo reka dutangure kumushyira ntahe Justin mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe
murakomeye murafite ikibazo murafite icyumviro
turakomeye neza hanyuma
yego
naye nagomba zo umuntu yaje aserukiye umugambo uri ku butegetsi
duka ku ijambo
Mbega ko numva ashigikiye abashaka guhindura ibwirizwa shingiro mbega aho ntashobora gusanga agomba ko ubu haza intwaro y'umuntu umwe usure kuri monarchi hanyuma ikindi
kibazo
yego hanyuma ikindi nagomba ashikirize ni iki jewe ibiganiro byabereye mu Rutana nari nagiyeyo kenshi uhasanga abantu benshi bari ku mugambi uri ku butegetsi iyo mpamvu ibyo bashikiriza byose ushobora gusanga ari ibintu biza bishigikira umugambi uri ku butegetsi gusa bitaza bivuga ibyaba bahunze bari hanze iyo mpamvu je mbona yuko ibyo yebo byihoza ibiganiro bikobera mu Burundi ntarukiza tubyiteze ko bo raba gatunganya ibiganiro bibera hanze y'igihugu saba murakoze
murakoze Justin Mukanya Felix arishura ivyo bibazo mubajije ariko nashaka na Frederico turi kumwe ngaha nawe nyene dushikirize ikiri ku mutima wiwe muri we Frederico urashobora kuzimya radio Frederico urashaka kuzimya radio tukayaga
ego ndabumva Thomas
oya ni Frederic
Ego ndimo kubumva.
Ego mi duga kwijambo urafite cyumviro urafite kibazo.
Ego nagomba kushikiriza icyumviro kuri ibyo biganiro bariko baravuga.
Ego.
Ibyo biganiro bariko baravuga ngaha mu Burundi cewe ndabona yuko atarukiza rurimo. Ariko nsubiye inyuma nkareba ica mbona yuko ibyo biganiro byatunganijwe n'umukuru w'igihugu Bernard Kagwikiwe ica mbona yuko menga bari bagamije ica mbona yuko menga nico bari bagamije bakora mu myaka yose bo bari ko baradukorera naca mbona umenga nta kintu barimo baradufasha umenga bari ko barategura ibyo bashatse kuvuga yuko bo hindura ibibwirizwa shengero kugira ngo bace bashiraho umukuru w'igihugu azoca twara imyaka yose none nk'ubwo nibo tonganya ibiganiro ataho bigomba kuba byohengamira bagashinga intwaro bakibanza kugira ngo bace batunganya ibyo biganiro niba ari itegeko bwirizwa niba ari bwirizwa shingiro bagomba kuba bahindura bakarihindura hari intwaro mfata kibanza kugira abanyagihugu duce dutora umukuru w'igihugu twese tugomba kuba twahurizako
Frederico intwaro y'imfata kibanza wewe uyikuye hehe
aonda ikuye nuko mbona umukuru w'igihugu ahari tudashobora kuba twamuhuriza ko bamwe bavuga ati nave ku butegetsi nawe dushaka kuko mu myaka 10 yose yatwaye bamwe bavuga ati nana kimwe yigeza dukorera tubona cyo tuma acaguma ku butegetsi kuko no mu myaka yose avuga yuko yosha batwara imyaka y'ubuziraherezo nabona nacyo yoba ari mwaradufasha ahubwo yoba ariko aracingira bya bisuma bisanzwe bikorana nawe kakagwikiwe nawe basanzwe bakorana kugira ngo bace banyonyesa abanyagihugu atacyamira
urakoze Federico na Justin muvuze nk'ikibazo kimwe Felix nashaka kumwishura ati ndega ko mushigikira ibwirizwa shingiro ko rihinduka aho ntimwaba mwifuza ko hoba yantwaro imeze nk'icamiye umukuru w'igihugu atazigira ava ku butegetsi Felix
noya nabukiye buke murabona iryo tige kushingiro abanyagihugu bonyine bari kwarasaba yuko byo subigwamo nk'abatwa ntibarimwe none se abantu ndi nk'abandi erega itige kushingiro icambero ivuga yuko abantu bangana imbere y'amategeko mu gihe hari abantu batarimwe iryo tige bitekereza gusubiramo kugira itunganirize n'abatwa n'abandi bose hanyuma ikindi naco Justin avuze yuko yari yagiye muri iyo nama asanga ngo n'abashigikiye bari ku butegetsi kusanga nibo barimwe none ko Justi yavuze ko abo yabonye bose bari bashyigikiye umugambi witwa ubutegetsi nari wowe ntashobora kwiyumvira ko abamubonye nabona ibiyumvira ko nabanashigikiye umugambi witwa ubutegetsi mu gihe abantu bazorajya mu nama bakekana nkurumva muri ico gihe bica bigorana kuko nuwo Justi nabona abamubonye ko ari yashigikiye umugambi uri ku butegetsi cyane niko ndabibona ntawe uvuga ko amaje mu maremare ahubwo abarundi nibemere nyine bace mu biganiro baganire hama nawe nuwo Justi ntawamwabujije gufata ijambo ngo yishure avuge kiri ku mutima kuko tutagiye turavugira ibintu mu nama n'andi tuzobivugira he
mushya ntahe esho bino abarundi bariko bahura abo bavuga gusema abantu benshi kandi abanyapolitike batari bake baremera ko harimo utunenge tumwe tumwe mwibiriza shingiro nta uvuga ko bori hindura kugira ngo umuntu atware imyaka yose ariko hariho bavuga ko ntivyanditse nabi bituma abantu basoma igibwirizwa shingiro bagasanga bafise insiguro zibiri barihaye ivyo ntibishora kuba ari ikintu cyo baciza ku Burundi
kubera iki iki ari cyo gihe batoye kugira ico gikorwa gikogwe kirangugwe kubera iki iki gihe bazi neza na neza yuko igihugu kiri mu ngorane caguye mu isanganya bitumwe n'umukuru w'igihugu nakagwe kamushigikiye ni kuko icyo gikorwa bacihutisha ni kuki bashaka kubyikorana bazi yuko abarundi sinzi baterereye kuri iryo bwizo shingiro baterereye ku masezerano y'Arusha ahengera yarabomoye bamwe yarabishe agashaka kugaruka kuri icyo gikorwa narindire harimo rero ibintu bashaka gushikako nako ni iryo yungane rya mbere navuze n'utundi tuntu burya aho yicaye abo bashiga amateka nkumbura afise bamushigikiye yahaye amahera bamutore umunsi umushinga amateka umwe azoba yatangiye gukanura amaso atangura no kubaza ibibazo n'uwo munsi nyene bazoca bamukura mu nama nshinga amateka ivyo nivyo vyiyumviro bashaka gushiramo noneho bisanze birimwo ivyo onye kuko barabihinduye aho umushinga amateka yubahutse kwerekana ko bitameze neza buno nyene baca musezera Burundi Burundi muribuka iyo bashinga amateka 2022 byageze naho nyine baci aho batanguye kwerekana aho bitameze neza bahadu makuru teko rutoke baci batangura kubirukana
Shovino tugarutse kuri iryo yungane mwavuze ga Shovino
kogwa nk'icyo na gikogwa nk'icyo gikenewe muri kino gihe. Uno munsi akerewe ibiganiro hagati y'abarundi, hagati ya Peter Nkurunziza ni irishira hamwe rya n'urunani rwacu twagize kugira tuvugane ibyo bibazo, tuvugane bitameze neza, tuvugane
ibyo bibazo mu kanya gatoyi cyane rwose.
Amasegonda
33 Shovino mu kanya gatoyi, iryungane muri ko muravuga ryo hindurwa, hari abantu bababwiye ko ari ryo bazohindura cyangwa n'ivyo mwiyumvira mwebwe?
Oya, nuko bimeze n'ibindi byinshi rwose bagira bahindure, kandi ko ubuho ngira bizo urudubi. Nicyo gituma atabizo ashingira bategeza gukorera ko muri kino gihe baringire ibiganiro bibanze bihere byose, nitwashika ku ngingo y'uko haba leta mfata kibanza, nitwashika ku ngingo zose zijya zose zitegekanijwe, nitwashika ku ngingo y'uko twese dutaha, nitwashika ku ngingo y'uko abanyagihugu bose bakingigwa, naho tuzoca twicarana kugira turabe
bitameze,
kandi akara bitameze neza byabonwe na Peter Nkurunziza gusa bitameze neza. Muntu mbere yuko duhinyanyura ibintu byinshi bose mwumbure
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza radio Ijwi y'Amerika, turi kumwe n'abandi banyuranyuri radio Ijwi y'Amerika. James miriwe neza
ndabumva
murafite ikibazo icyimvira mu kanya gatoyi munyarutse.
Ndabizi kibazo hamwe n'intererano, ariko ndahera ku ntererano. Mbo ibyo biganiro biriko biraba muri gihugu cyacu, turabona ko menga tegereranije bikabigwa n'umugambwe uri ku butegetsi. Iyo bariko baravuga babaza ibibazo cyangwa ibyiyumviro byabo, mu bisanzwe babaza ibintu babona byogirira inyungu umugambwe uri ku butegetsi. Harima rero nkaca nongera nkabaza uwo mutumire atari se uwo mutumire mwatumiye mbe uko avuga ngo ibyo biganiro abanyagihugu barifuza yuko ibyirirwa shingiro byohinyanyurwa, bifuza ko byohinyanyurwa gute? Mbe nija ngingo yerekana ibiringo umukuru w'igihugu ashobora gutwara canke izindi ngingo bifuza ko byohinduka, cyari icyo kibazo cyo ari.
Urakoze James, reka tuhe n'ijambo Jean mwiriwe neza. Murafite ikibazo cy'imvira mu kanya gato, duga ku ijambo. Vuga cyane rwose twumve uza bukoze.
Nitwa Muhimpundu Jean.
Yego.
Yewe ibyo bintu by'abanyepolitike bariko baravuga ubu ngubu akenshi ndagitekereza cyane, ariko hari uburyo mu rurimi rwa magambo yashobora kuvuga amajambo yashobora kuvuga bwa mbere sinashobora kuyumva neza, icyo gituma ndashaka sinzi ko byakunze ko nshobora kuyumva, sinashoboye kuyatahura neza ikintu ashatse kuvuga.
Umuntu afite ikibazo mwunyarutsa mwamukoze.
Ikibazo ufite jewe ni uko urabona nka twebwe abarundi kenshi twahunze tuva mu gihugu cy'u Burundi, njyewe kenshi ndi mu mpunzi zahungiye i Mahamba mu gihugu kibanyi cy'u Burundi mu Rwanda, igihugu cy'u Rwanda yanze n'u Burundi. Ndabona ibintu byinshi biri kuba ngaha mu mpunzi i Mahamba bikomeye cyane, bibabaje kumva ibintu biri kuba z'u Burundi. Abenshi iyo tugiye i Burundi barabafata ni byinshi bagenzi banjye bagenda Burundi bakabafata, bigatuma natwe tukuka umutima wo gusubira kureba ababyeyi bacu i Burundi. Ubu ngubu nagiye birantunze cyane ko bimpamagaye, ubu ndabishimiye cyane ndabikengurutse. Niko nashaka muturabire ku mipaka, ahantu ku mipaka twinjiye akajya biratugora kuko baradufata cyane. Iyo twinjiye badufata twatanye ibyangombwa byacu, ntabwo twemera tugakora imiryango yacu. Muri make nta mutekano dufite, muri make irimo tubayeho nabi, ubuzima ni bubi.
Icyo ni ikibazo mushena Jean tuzobaza abantu bajejwe nk'ubutungane cyanke abantu bajejwe igipolisi mu Burundi, igipolisi cyo ku mbibe, ariko abatumire twatumiye aha nta n'umwe nibaza ko yoshobora kwishyura icyo kibazo cyawe. Ariko James wewe yabaje ikibazo gihambaye cyane rwose, nashaka ko Felix yishyura ikibazo kivuga ko kwashigikiye ibwiriza shingiro rihinduka, yoba avuga ashigikiye ko n'ibiringo by'umukuru w'igihugu bihinduka, aho niho intumbero iyo mugambi iri mushikanahe Felixa
murakoze cyane ahubwo sinzi ko abakurikira kiganiro basho gukurikira kuva kiganiro kigitangura kuko Musenyeri Juste niyo yavuze ugwegeranyo rw'ibibazo abanyagihugu bashikirije muri amanama amazi n'isabaye baravuga ibintu byoshobora guhinduka mu tegeko shingiro mu bwizo shingiro kuko basanze irimo amahinyu barabaza n'ikibazo cy'abatwa n'ibindi bishiteza guhinduka gye ikintangaje cyane nuko mbona ko benshi bahagaze gusa ngo kukiringo cy'umukuru w'igihugu mu bibazo Musenyeri Juste yari yadushikirije agitangura iki kiganiro niba dutanga iki kiganiro ikiringo cy'umukuru w'igihugu je ntacu numvise ariko nabyo nibikene ko gisubizwamwo ikibazo cy'ikiringo cy'umukuru w'igihugu nacyo cyashobora gusubirwamo kuko nta gihugu na kimwe ku isi bidasubiramo ibwirizwa shingiro abafaransa n'ubu ariko baragira deba y'uguhindura ibwirizwa shingiro ku byerekeye bwene gihugu ababirigi nta na rimwe amatora yahe ahera ngo nibake basubiramo ibwirizwa shingiro nta gihugu na kimwe ku isi kidasubiramo ibwirizwa shingiro kuko ibwirizwa shingiro ryubahiriza abanyagihugu si abanyagihugu barahiriza ibwirizwa shingiro cyo ni cyambere icya kabiri nacyo kubyerekeye kubyo umushinga ntahe mu gwengezo yavuze subwambire tuganira kuri dukurikije kicuma cy'abanyu cya Voix d'Amérique yamagaruka asigura ipolitiki ya Senared gusa akavuga ibyifuzo bya Senared nta na rimwe yigira avuga ibyifuzo abanyagihugu bashikirije gihe cyo kirantangaje gusa yamagaruka ku bintu by'intwaro y'imfata kibanza yamagaruka avuga ngo nkuruza na have mugaba kibagira ko abarundi benshi barenga 70 batoye nkurunza ko ateza kumukuru w'igihugu nimba rero yemera igihugu gitwagwa n'amategeko kigengwa n'amategeko nko na manda bivuga kandi akaba yemera ko abarundi bose bangana imbere y'amategeko yarakwiye kubahiriza abo barundi barenga 70% bashimye yuko umukuru w'igihugu mu Burundi aba nkurunza Pierre kuko nico ni gusonera abandi banyagihugu bene wacu naco ni kirimo ibwirizwa shingiro twese tukangana imbere y'amategeko
reka yatumuha kajya na nyene agicho avuze ku byo mushikirije mushyanaisho vino
kandi ndandaje cyane jewe nibaza Frederico uno munsi kibazo gihanze Burundi bwacu giye gucacu si bwiza shingiro uwo munsi giye gucacu kiranzwe kiko kirangwa n'umutekano muke kiko kirangwa n'ubwicanyi kiko kirangwa n'agatotezo gakorerwa abanyagihugu kiriko kirangwa n'amabi menshi cyane tutari bwabone icyo gituma rero ku bwacu uko gushaka gufata abantu nk'ibijuju uko gushaka gufata abantu nk'abantu batagira akazi ukabatwara mu manama kandi uzi neza neza yuko ikibazo nyamukuru atari bwiza shingiro ni bwiza shingiro yuko rica abantu n'umunsi ni bwiza shingiro yuko yatumye abantu bahunga ni bwiza shingiro yatumye abantu ibihumbi n'ibihumbagiza barangwa mu bunyoro butandukanye ni bwiza shingiro byatumye bijya rinogo byuzuzwamo abantu bijya bikorerwa abarundi n'abanyagihugu ni bwiza shingiro ikibazo kiri ngaha rero aho rero navuze nti ni ibintu byo gukinisha abantu ni ibintu byo gutakaza umwanya byo gutesha abantu umwanya ni ukuri uyu muntu yavuga ko ari umukuru w'igihugu naje mu ntumbero yuko ajya mu biganiro hanyuma tuvugane ku bibazo bihanze igihugu cyacu ibibazo bifatiye ku mutekano ibibazo bifatiye ku bwicanyi biri kuburaba ibibazo bifatiye ku mategeko atubahirizwa ibibazo bifatiye ku butungane budakora ubutungane ni ukuri ubona ko buri mukwaha ko ubutegetsi nibyo bibazo bihanze
umuntu
bwacu uyo Felix ariko aravuga ko oye nibaza ko nawe nungira ni Murundi neza neza arashaka kwemeza ko ibibazo no munsi bihanze igihugu ari ibyo
mbese tubibutse inshuti mwese ko niko murabandanya kumviza iradio Ijwi rya Amerika risamenyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafite wundi munywanyi w'iradio Ijwi rya Amerika ndayifirma mwiriwe neza
mwiriwe
murafite ikibazo icyumviro munyarutse
yewe n'interano hama ndaza kubaza akabazo kamwe mu dede
yego
yewe nahereye kera nabivuga yuko uno mugwi atakintu na kimwe uzofasha abarundi urahejeje mujya Musenyeri ahejeje kuvuga yuko bashaka guhindura ibwirizwa shingiro kugira ngo Nkurunziza apfire ku butegetsi azotwara ubuzima bwiwe bwose je nahereye kera ndabivuga yuko umugwi nta kintu na kimwe vire muzoha uzoshikana abarundi avuga yuko nukuri ibintu bashitse ko nta kamaro bizotuzanira
yego me kiretse ndayi filme ko musenyeri atigeza avuga ko barundi bari kubasaba ko president yagoma ku butetsi gushika imyaka yose aho uramurengeye akarimbe
bavuze yuko bazokuramo ibintu by'ibiringo none bamaze kubikuramo umva bamaze kubikuramo azobandanya
urafite ikindi kibazo unyarutse udafite ikindi kibazo
turasonye nagomba kumubaza yuko nagomba ndamubaze ku kibazo umuguri kurashika ko bizozana amahoro mu gihugu mu gihe tubona akajagari mu bihugu ari kesha abantu baguma bapfa umugizo hava uhagarika ibintu byose n'icyo kibazo nagomba kwazwa ngo Felix
ego me mukanya turamuha ijambo ariko nashaka duhe n'ijambo ubundi bunywanyi muri radio ijwi rya Amerika Cassien mwiriwe neza murafise icyumviro ikibazo
ego nuko nabirungitse ngaho kuri Facebook jewe ndumuntu asamakenga cyane iwo mugwi nkavuga nti jewe kubwi wanje simbona kamaro ufitiye abarundi muri zinjyane turimo mbere nkavuga ati nk'ikibazo nubaza umutumire yavuze yuko mu bintu bya mbere abarundi bagiye mu biganiro bamubariye ngo bamubariye ko ari guhindura ibwiriza shingiro bongera bamubwira yuko ziriya nteko zitoza mu Burundi abo barundi je nka camarura none mu ntara yose ko tubona abayitabye kandi abitabye atabavuga rumwe bavuga ibintu bimwe none twoca tubifata gute twebwe nka jewe ntangira amakenga yuko ari umugambi w'umukuru w'igihugu gutwara ubuzima bwiwe bwose aricyo catumye ashyiraho uwo mukuru ubwira ibwiriza shingiro rihinduka kuko byari byaranzi ko rihinduka yebashyira mu nama nshingamateka rero nkavuga nti uwo mugwi yoba yawushyizeho kugira ngo iryo bwiriza shingiro rihinduke agumeho nk'uko mubibona habaye kwihagira iki kiringo rero nkabaza umutumire nti none aya makenga yanje ayavuga ku iki
ni
musenyeri hanyuma icyo mbaza uwo mukuru w'umugambwe uwo yaserukiye umugambwe CNDD-FDD nawe ndamubaza nti mbega mwebwe iyo bavuze yuko abitabye ibiganiro ari abava mu mugambwe wanyu mwebwe nta makenga bibatera ntimubona ko uwo mugwi atakamaro uzogirira abanyagihugu mbere bigatuma n'intwaro ikomoka mu mugambi wanyu izokwagirizwa byinshi kuko izokwagirizwa n'uko yishingiye umugwi igakora ibintu bitaroranye ku butegetsi murakoze
Cassien murakoze namwe ndayifirme reka duhe ijambo mushana he Felix kubwayo agira icyo avuze aravuga ikibazo cya mbere cya ndayifirme avuga ko mbega uyu murwi ibintu uri kurasaba bizotuma ingore nziri mu Burundi zitorerwa umuti mushana he Cassien nawe akavuze ko afite amakenga cyane cyane ku byerekeye uyu murwi avuga ko ugizwe n'abantu bari mu bwambwe umwe mushanahe Cassien mushanahe Felix ijambo ni rwawe
murakoze ye ndabona yuko abarundi batoroshe gutwa kandi bararuhisha gose kuko hari wari yatanga kuvuga yuko ngo ari ngo abashinga amateka ngo batwe kubera bahawe amafaranga niyo ngico ni kosa yaba nkunga hamubiri byo kuvuga ko umuntu yatowe n'abanyagihugu ariko kubera umukuru yamuhaye amafaranga barashaka gutumirwa no mu butungane by'ukuri abarundi bose bavuga bati tujye mu biganiro tuganire ibiganiro nabyo birategurwa n'ibyitegura uwo mugwi ni kugira ngo ushobore gufasha abarundi bashobore guhura bashobore kuronka icyicaro bashobore kuronka aho bahurira kugira ngo baganire kandi umuntu wese akavuga ikibumviye ku mutima mu bintu musenyeri yadushikirije ntabwo yavuze gusa ibyo byihindurwa ibwirizwa shingiro yavuze n'ibindi byinshi byerekeye ubuzima bw'abanyagihugu b'abarundi ariko ndabona yuko ikirazi ishinga benshi mu banywanyi tuko turonka ngaha kuri Voix d'Amérique bose bahagaze gusa ku kiringo cy'umukuru w'igihugu nimba bakurikira neza umuvugizi w'umukuru w'igihugu yaravuze yuko iki kiringo
kizoshika mu 2020 aco cyanyuma cy'umukuru w'igihugu Nkurunziza Pierre nimba aribo bashaka kumwongera ikiringo ariko we yari yavuze yuko ari yo manda yiwe ya nyuma mugabo rero bagomba kumwongera sinzi iyo babivana kuko gushika ubu nta nsobanuro cyanke nta cyupfuzo na kimwe ndigira ndumva cy'umugambwe sende defite cyanke cy'umukuru w'igihugu kivuga yuko yifuza kuzobandanya atwara inyuma y'ikiringo cy'2020 ibyo no kumurengera kare
eko tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio ijwi ya Amerika bashaka naye turi kumwe mu bindi bibazo ikabishikirizwa n'abanyagihugu hariho kwiyamiriza coup d'etat intwaro zivuye muri coup d'etat nashaka muco naye Chauvin amugire ico muvuze ibyo bintu abanyagihugu ariko arasaba muri iki gihe n'ibintu namwe mwiyumvamo
biriko nje nashaka ahubwo nuko gusa nkumbure uto ufisi ndumbero uza wihaye iki kiganiro mu bisanzwe cyari kuba cyashimikiye ku biganiro nyavyo ivy'amakudeta turimo nkumbure
Chauvin nashaka ndagukosora ubwo nyene Chauvin umbiriza mushe na Chauvin ibiganiro nitwegwe tubitunganya turamenya uko tubitunganya uyu munsi nagutumiye nzi ko tugomba kuvuga iby'abanyagiko ariko bashikiza mu Burundi
sibyo ibi byaheruka kuba bakavyita ngo ni kudeta ngira nibindi bariko barazura ibyabaye mu gihugu cacu mu buzima bwacu ariko bajya nkuko banyine kwagirizwa bonyine barakoreka ko atari kudeta bari bagarukiye igihugu kuko igihugu nishashaka kugwa mu manga babona hari abagabo hanyuma rero sinaka canke naka ajejwe kukalifia icyo cyaha ko ari kudeta sitwebwe sinuye umunyagihugu n'ubutungane
mugabo ni iki umviro mushigikiye
nico gituma ahari inzego zatuwe n'abanyagihugu izo ni ibintu twari twarasezereye mu byukuri mugabo bibaye ngombwa ko umukuru w'igihugu yonanirana yo akananirana ku bintu biboneka ko ari karasahura ikiringo biboneka yuko ari karashaka kudendereza abanyagihugu biboneka ko byamunaniye mu mpande zose none gayemwe igihugu kibure abashinga naye bakigarukirako iriga bijya bintu byabaye n'ukuri byabaye ahubwo byabaye abanyagihugu bwabo bagira bamukure niyo yari kuba ari kudeta n'ukuri aba rero amaja mudukoresha na cyane cyane bajya banye n'ibyo bagira bati rya si kudeta twe twashatse kugarukira igihugu cacu nta bindi hama rero ivyo turiko turavugana ubunyi n'ukuri kose si bijya bikenewe hakenewe ibiganiro kandi iyo ntumbero ndiko rabona bafise ni ntumbero yo gushaka kurondera ingorane aho zitari uno munsi havugwa u Rwanda ejo hakavugwa ibindi ingorane dufise twebwe nibataraba neza zizotarukira muri Kongo buca baje mu matora bariko bararaba ingene bizogenda aho iwacu nimba muzo amashira muzo makunga zo biri kuko no muri Kongo bizomera ko nyine bice bizura intambara izo kitarukira no kubindi bihugu
ndabona kanya kari gukatujana Chauvin akanya kari gukatujana sozera
cyane kandi ari kibazo gifite amashami menshi cyane mu buryo butandukanye mu bisata bitandukanye bituma le vrai débat si ivyo bari ko baratuzanamwo cyo guhenda makungu ivyo bari ko baratuzanamwo ugusamaza abantu kandi mu byukuri ibyari bikenewe byari kuba ari iganiro bihuza Peter Nkurunziza
n'ibaro y'umushe na Chauvin tuze turavunagura amajambo kugira ngo dushore guha akanya abandi banyuranye muri radio ijwi ry'Amerika barindiye ku murongo ngaha turi kumwe na Lambert muri Beneza murafite icyumviro murafite ikibazo
yego je kibazo ufite nashaka kubaza uyu musenyeri Senyori Saba bega ko avuga ko ari karagirisha ibiganiro kandi akabigirisha abo abantu bo mugambo umwe twebwe turi mu gihugu mugabo iyo izo biganiro bibaye ntushobora kuja kubera ubuzi ko utari muri bo twebwe uzi ko utari mu mugambo serivisi ugiyemo uzi ko udataha umenya ko udataha
ubuzwa n'iki gutaha
bega wajya gute ko uziko kwa simbonera kure zabo zigwa ziraba abo batavuze ibyiyumviro kandi uziko ko bakumenye ubwo nyine ntumenya niyo bagutanye bega iyo bwa kaka bagize ibiganiro abarundi biroza abarundi gute ahubwo niba ariko kugira inkwiya n'icyo niba koresha ibiganiro twemera n'ibiganiro bizobera hanze y'igihugu bigahuza abatavuga rumwe na leta hanyuma nkunzi akemeye yuko aza mu biganiro mbega igituma atemera kuza mu biganiro social media iyo dusiguriye cyangwa mbega ko uwo musenyeri tuzi ko ari abantu barema imitima y'abantu bagahumuriza bavuga ijambo ry'imana mbega wewe ashobora kwiyumvira igituma hari abantu bahunze igihugu bavuga ati twe dushaka ibiganiro mugabo ntibabyemere mbega wewe icyo iyo dusigura gusa
yego murakoze Lambert reka duhe n'ijambo ubundi munywanyi wa radio ijwi ry'Amerika 8 muriwe neza
muriwe amahoro
murafite ikibazo murafite icyumviro
yego ubwambere nagire ubwambere n'icyumviro hanyuma akabazo nteko ndanabashimire nyakubaha munyamakuru ku iki kiganiro mwateguye kabasaba kandi yuko mwakurikirana cyane rwose n'ibyo abanyagihugu baganira hanyuma akabazo nacambaza nyakubaha Shobino kaca mvuga nti ubwo kanyakubaha ry'umuraba mukanyarukira namwe mu biganiro cyangwa mugasaba umugwi uyu mushefu w'umugwa akajya basanga hanze guca nimwakeba hari icyo tuzosanga abarundi bobo tuzobandanya kavuga nti ubwo mwebwe ntibako ibiganiro bimwe byakumira abarundi bato bato kimwe mwebwe abategetsi biri kuduhohotera ubu naho ko twari tubonse akaryo dushikiriza tukavuga iki turi ku mutima uko tubibona nimubonaho mushatse kutugaya nibaza yuko umwe ngo natwe nta jambo dufite nimwotureka mukaza namwe bimwe na tukabishikiriza hamwe nca ndangiza mvuga nti umutumire nyakubahwa Shobino atarumva impanuro hageze mu biganiro igihe cyo gukoresha ibigenda n'ingufu cyarahize ntaze tuyaje abarundi tubabwire reka nawe ni tubamukeneye n'umurundi kandi byongeye byo byokubaka tugira amahoro nyakubahwa
murakoze Minani nashaka dutangwe duhe ijambo Felix avuge ku kibazo cyashikirijwe na Lambert avuga ko ivyo biganiro hagati y'abanyagihugu ari nk'inamico mu kanya gatoyi nturenze umuntu umwe Felix muzaba mukoze
nyarutsa gose sinigira ntiba mu byukuri umuntu akurikiye neza abo bagaya ibiganiro bibera hagati mu Burundi ni bamwe bipfuza ku Burundi bwo twari go hanze bwatwagwa n'abanyamahanga kuko ndabona nk'umushinga ntawe wundi tuko turaganira kuri radio yavuze ati aho kuvuga ibyo Burundi agacha vuga ibyo mu Rwanda akavuga ibyo muri Congo agacha vuga intambara izobera mu ahandi ngo ibiganiro bibere hanze nta na rimwe nigize numva avuga yuko ashigikiye abarundi bari hagati mu gihugu mu Burundi bagerageza kuraba ingene bobandanya babana neza kandi bagateza imbere igihugu cy'u Burundi bwacu nico gituma rero mvuga nti nukuraba umuntu wese kiri mu mutima we ntari abashaka kuba ku Burundi hane abantu bagomba kubusambura bacishije mu by'abanyamahanga nico gituma n'ibi by'amakude tavuze ngo barabagabo ngo bagarukiye Burundi mugihe avuga yuko yemereje gutwe n'abanyagihugu hama akavuga yuko ateze kuza makude takungwe niho ngo babonetse abashinga nayo bagarukiye Burundi mwumva yuko abarundi aho tugereye tuvuze ibyiyumviro bitandukanye ariko hari ibyubaka n'ibindi bigomba gusambura kandi bikagomba kugarukana uburundi mu bukoloni aho ni wongeze
mushe nahe Shobino Minani yabaje kibazo avuga ko mu kutemera ko ivyo biganiro vyo bira hagati mu Burundi mugaya abanyagihugu uko niko vyifashe mushe nahe Shobino kanya gato
ubwo abanyagihugu bari mu gihugu cyacu turabakunda cyane kandi barazi uruhara twagize kugira ibintu bije mu buryo nta muntu rero ari kuri kuduteranya barazi ko turi ngaha kandi uruhara rwacu ari kugira igihugu cyacu gisubire kwitunganya neza ibiganiro byo hanze birakenewe kuko na CNDD-FDD biri ku butegetsi no munsi mu gihe igihugu cyacu cyari kimaze imyaka n'iyindi kiri mu ngorane mu njyane mu ngwano harageze aho n'ukuri hafatwa intumbero z'uko abantu baje kuyaga kubera icyo gihe bitashoboka yuko abo ba CNDD-FDD baza kuyagira mu gihugu byabaye ngombwa yuko batunganya ibiganiro bakabituganiriza hanze nicyo gituma rero Peter Nkurunziza aho atwariye igihugu icyo gihugu nticyatwawe n'umunyamahanga cyatwawe n'abarundi kandi biciye mu kuri uno munsi rero nta gitangira abarundi busubira kuvuganira hanze kuko ibyabaye kijya gihe nizo turi ko turabona n'ubunye nicyo gituma rero nemera neza yuko ibiganiro vyoba hagati ya Peter Nkurunziza n'abamuserukira
natwe
ego meyereka duhe ijambo mushenahe
kuko hari umunyagi wabuze ati mbega bo bashanga haze nimwuvugana ega izo kuvugana izarataye gihe tuvugana ari uko ari nze kuba umuntu aduhuza hagati yacu
ego me umuhuza mu biganiro umuhuza yamakenewe mu biganiro reka mushenahe Chevina ndabona akanya kagiye mpe ijambo umunyanyu radio ijwi rya America Desire mwiriwe neza
mwiriwe cyane
Mwasi kibazo cyimvira mu nyarutsa kanya karagi
akabazo kambe nari mfise karako kubaza umushinga uyo munya kubaho musenyeri
musenyeri ntakiri kuri telefone ariko murashaka kubaza ikibazo muri komunaraza
ego nashaka kubaza nk'umuntu azimana kandi ari mboneza ku bantu ku ijambo ry'Imana kuko je bijya biganiro bagirisha narabikurikiranye ku majambo amwamwe ukumva amajambo yakoreshejwe gitega niyo yakoreshejwe n'ahandi niyo yakoreshejwe n'ahandi byumvikane ko ikiganiro bagiha abantu bamwe bakashima abandi hanyuma hacya njya kumushinga nta isho vino mugwengeze aho jewe ntaho mpagaze ariko ndashaka kumubaza none ko bashimikira ku biganiro umukuru uyo bavuga ngo yatwaye ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu akaba yarasa ati nta biganiro bizoba ikindi bariko bararondera n'igi
urakoze reka dutangire kumushyana Chevino akanya gato Chevino amasegonda 30 akanya karagiye
ego meje ni naragishikije mejo nti kanira bagabo nti yinye umukuru Peter Nkurunziza avuga ko ari umukuru w'igihugu nibaza yuko twebwe tutoja ku ruhande rwiwe ukumushigikira yuko ibiganiro bitoba ahubwo twe tugira tuti birakaba nibibe twebwe twani twishuza yuko ibiganiro bitangura ubwo bitangura abantu bahakwa kudufata minenengo mugabo uko iminsi yagiragenda yari garagaje yuko igihugu cyacu hamwe abantu batuhagurukira rimwe n'ukuri buca kigwa mu manga naho rero hafatwe intumbero iturutse ku mashyirahamwe mpuzamakungu iturutse ku kuri Nations Unies iturutse ku bumwe bwa Afrika naba rero no munsi bari ko baragerageza kugira abamugondoze aje mu biganiro twebwe nta zindi nzira
tubona ibiganiro ibiganiro leta y'u Burundi ivuga ko bikwiye kuba n'abanyapolitiki bose batavuga rumwe na leta hatarimo abantu bagizwa ibyaha mushyirahamwe Chevino
bizofatirwa hamwe n'ibihugu bya Afrika zigafatirwa hamwe n'ibihugu byose ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kugira Peter Nkurunziza bamugondoze
akanya karagiye mushyirahamwe Chevino akanya karagiye reka duhe n'ijambo umushyirahamwe Felix kubwa nawe nyine agire icavuze kubishikirijwe na mushyirahamwe Desire umunywanyi wa radio ijwi ry'America mushyirahamwe Felix
oya reka duhe umunywanyi waheze je no vuga gusa yuko ibiganiro byatanguye mu Burundi hagati bizobandaniriza no hanze biko birategurwa kandi bizobandanya bimere neza cyane kandi bizofasha u Burundi kugorora Imana izo bije imbere
murakoze mushyirahamwe Felix kubgayo kuvyimviro mushikirije turashimiye kandi na musenyeri Justin Nzoyisaba nawe nyene yashoboye kufata kanya gatoyi akava mu mabanga akomeye yarimo akaza mu kiganiro cacu cyo munsi aha mu radio ijwi ry'America kiganiro cyane cyane cariko kivuga kuvyerekeye ibiganiro biko birahuza abarundi hagati mu Burundi ivyo biganiro nkuko mavyumvise abantu bose ntibabibona co kimwe hari cyane cyane nk'abari mu hari Senared bavuga ko ivyo biganiro bikwiye kuba hagati ya leta y'u Burundi hamwe na Senared hanyuma hakaba hariho nabandi bavuga ati nyabuna twebwe nta kanya twara turonka kukuja mu biganiro ari cyo gituma akanya turonse twebwe abanyagihugu arakanya keza kugira ngo natwe dushobore gushikiriza ivyimviro ivyacu kuvyerekeye ikintu demokrasi mu Burundi yoshobora kugaruka igatsimbatara ariko rero hariho nabandi bavuga ko ivyo biganiro bizobandanya bigashikira nabo leta y'u Burundi yoyo ivuga ko ivyo biganiro bizoshikira n'abari hanze ariko nkuko bavuga hakaba hariho itegeko ryashyiramo impuzamakungu ekanyingo yafashwe ivuga ko abazoja mu biganiro bose ari abantu bashobora kuba batagize nk'uruhara nko mu bwicanyi cyanke muri kudeta eka atabadakurikiranwa n'ubutungane turashimiye rero musenyeri yafasha kanya kaza ngaha mu kiganiro turashimiye n'abashigantare turi kumwe Felix Kubwayo umunywanyi umugambwe uri ku tegetsi tukaba kandi dushimiye na Chauvin Mugwengezo umuvugizi w'umuhari Senared turashimiye n'abanywanyi bose bi radio ijwi rya Amerika eka baje mu kiganiro cacu namwe bakunzi bi radio ijwi rya Amerika mwateze amatwi turabashimiye cyane rwose turashimiye engineer yadufashije mu bw'ivyuma hamwe na Fatou Karara yatunganije ikiganiro cyose mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.